Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mwongeye kwirirwa ni Thomas Kamirindi. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Twamagaritse twihoye cy'amakosa yakoze haragezereye yuko asa n'ubatwara akazi gaca kwivanga mu tuntu two kubucimbire za guhanura handa gacamande.
Uyu ni umukenguza amateka Pierre Nizigimana ukuriye inama mpanuzwa jambo ya komini Shombo mu ntara ya Karusi ku cyemezo iyi nama yafashe cyo guhagarika by'agateganyo Hakizimana Innocent ku mirimo ye y'umukuru wa zone Nyarurambi. Namakuru tuyahere mu Rwanda, aho Kongre, ni ukuvuga inama nkuru mu rwego rw'igihugu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party, imaze gufata icyemezo mu kanya gato gashize, icyemezo cyo kujya mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka utaha. Iyi nama yatangaje ko kandida wabo ari Frank Habineza, president w'ishyaka rero Green Party. Umunyamakuru wacu i Kigali Eric bagira ubusa yakurikiye imirimo y'iyi kongre, turi kumwe muri kuri telefone. Eric wiriwe Nikos, iyi nama niyo kirangira yaririmo bande?
Ni nama yahuje abayobozi bakuru b'ishyaka n'abahagarariye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu turere 12 kuko 18 kubwo baragira hirya no hino mu gihugu kubera ko haracyabura uturere 12 n'ubundi bataragiramo inzego.
Nuko bafata rero icyemezo cy'uko perezida w'iri shyaka ryabo Frank Habineza azajya mu matora y'umukuru w'igihugu.
Nibyo koko, bamaze kwanzura ko ishyaka rigomba kuzajya guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe mu mwaka utaha wa 2027. Bemeje rero ko perezida w'ishyaka Bwana Frank Habineza ari we uzahagararira ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda kuri uwo mwanya mu matora y'umukuru w'igihugu. Gusa bagitangira bagitangaza ko cyangwa se bagishaka ibitekerezo by'ababyemera ko ishyaka ryajya guhatana kuri uwo mwanya, abarwanashyaka bayo wenda bamwe batangiye baracyafite icyo navuga ngo ni iki ikintu cyo kutigirira icyizere cyanjye. Hari abavugaga bati nta yitinya itaruhutse, birumvikana kugira ngo umuntu avuga atyo nuko hari ishyaka n'ubundi riri ku butegetsi Inkotanyi bagaragara ko ibaruta, kubera ko ugiye no mu barwanashyaka wenda b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije baravuga ko bafite abarwanashyaka kugeza ubu ngubu bagera kuri miliyoni imwe. Ni ukuvuga ngo rero baracyafite n'umurimo ukomeye wo kugira ngo bagende bakore ubukangurambaga hirya no hino, babashe kubaka izindi nzego n'abarwanashyaka bo kuba bashyigikira aya matora, babashyigikira muri aya matora agiye kuza.
Hanyuma se mu migambi bazashyira imbere bafitiye igihugu, tuvuge nk'ibiri ikomeye iza ku mwanya wa mbere ni nk'iyihe?
Icya mbere bavuga n'ubundi nk'uko izina ryabo ishyaka riharanira demokarasi no kwitikije, baravuga ko bazimakaza umuco wa demokarasi, bagashyigikira ihame ryo kureka abantu bagaterana mu bwisanzure nta kibazo. Ariko noneho bafatiye ku kibazo kiri kugaragara hano mu Rwanda, bavuga bati icya mbere na mbere nanone bagomba kuzashyira imbere ni uguca ikijyanye n'ubukene. Ubukene ngo buhagarara hirya no hino mu gihugu, aho bamwe bagiye basohoka kubera ikibazo cy'amapfa mu ntara y'Iburasirazuba n'ahandi hamwe na hamwe hagenda hagaragara ibyo bibazo by'inzara. Bakagenda rero bavuga bati no kurengera ibidukikije, ayo mapfa hanini yagiye azwa n'imihindagurikire y'ibihe.
hanyuma usibye Perezida Kagame ukuriye n'ishyaka rya FPR Inkotanyi we yemereye ku mugaragaro abaturage ko azongera kwiyamamaza mu mwaka utaha w'2017. Iri shyaka Green Patriot ni ryo rya mbere riri mu gihugu ritangaje ko rizajya mu itora ry'umukuru w'igihugu. Ndibeshya?
Ntabwo wibeshya, kubera ko ahanini hari icyo bita ngo forum cyangwa se muri koalisiyo ahandi ujya kumva ngo nk'ishyaka rizashyigikira umukandida wa FPR Inkotanyi. Bamwe wenda bakunze kuvuga ngo hari amashyaka ari mu kwaha kw'ishyaka riri ku butegetsi. Ni ukuvuga ngo rero mu buryo bweruye nk'uko bivuze n'ubundi, ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niryo ribitangaje. Gusa hagasigara kwibaza ibintu byinshi nanone. Urabona mu mwaka ushize habayeho igikorwa cyo kuvuga ngo abanyarwanda batanga ubusabe bwo kugira ngo bahindure itegeko nshinga ryemerera Perezida wa Repubulika Paul Kagame uriho kongera kwiyamamaza. Kuvuga rero ngo ubusabe bwatowe cyangwa muri kamaramata byatowe ku kigero cya 98%, icyo ni ikintu bari kwibaza bakavuga bati ese iri shyaka ntirishobora bisa no kwigiza nkana. Gusa ku ruhande rwabo bavuze ngo ibyakozwe byarakozwe, ariko mu muco wa demokarasi ibyakozwe bishobora gutanga ikinyuranyo bakaba batsinda. Biteguye gutsinda niko babivuga.
Biteguye gutsinda kandi nk'uko babivuze bafite abayoboke miliyoni 1,000,000.
Ibyo ni ibintu nyine n'ubundi ugomba kugereranya, bafite miliyoni 1,000,000 baracyafite uturere 12 badafitemo inzego, kuko badafitemo n'abanyamuryango, kuko n'ubundi nta kigaragaza ko barimo. Gusa baracyagaragaza n'izindi mbogamizi bagenda bahura nazo, bagenda bashyira kuruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi. Bivuga ko aho bagiye guterana mu turere, mu mirenge, bafiteyo abarwanashyaka ishyaka FPR Inkotanyi ribabangamira, bavuga ngo baje kubatwara abarwanashyaka. Noneho ukabona ko afite ngo ikibazo cyo kuba bahohoterwa, uburenganzira bwo kwishyira hamwe ubwabyo nabyo biracyari ikibazo. Umuntu yavuga rero ngo ni ukubitega amaso ibizavamo.
Eric Bagira Ubusa, ndagushimiye.
Nanjye ndabashimiye.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com, naho turahari. Noneho tujye mu Burundi. Uyu munsi umukuru wa zone Nyarurambi ya komine Shombo ni mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi yahagaritswe ku mirimo ye by'agateganyo. Fidel Antoine Nsabimana araduha inkuru irambuye.
Mu nama mpanuzajambo ya komine Shombo yakoranye kuri uno wa gatandatu, Innocent Hakizimana, umukuru wa zone Nyarurambi, imwe muri zone zitatu zigize komine Shombo, yabugujwe mu mabanga yiwe. Kantazi Pierre Claver, musitaneri wa komine Shombo, aremeza ko yahora arongoye zone Nyarurambi yabugujwe.
Hari umushinzwe zone umwe niwe twahweje ivyiwe, tubisanga vyoba vyiza, tubaye turamuhagarika kugira ngo nkumbure hamaza gusurwe makosa hari, hanyuma mu nyuma dusanze bikenewe tumure tumusubiriza ubundi.
Uzamateka Pierre Nizigimana arongoye inama nuzwa jambo ya komine Shombo, avuga ko yahora arongoye zone Nyarurambi yahora akora ivyo atarekuriwe n'amategeko. Umukenguzamateka Pierre Nizigimana aratubwira imvonyamukuru zatumye Innocent Hakizimana abogozwa mu mabanga yo kuyobora zone Nyarurambi.
Twamuhagaritse twihoheje amakosa yakoze vyavuye ku mutumba asanzwe abako uri mu zone nyene Nyarurambi, kuraba ingorane zo ku mutumba, gutatura matati mato mato. Haragezere yuko asa n'ubatwara akazi akaca kwivanga mu tuntu two kubucimbire za guhanura handi agacamande, na cyane cyane ikosa ryabaye rinini cyane yageze gucamande y'100,000. Amatubajije atubwira yuko muri komine hashyitse 10,000, umva umuntu ashobora kwiha uburenganzira gucamande 100,000 n'amafaranga menshi cyane, na musitanti adafite uburenganzira. Icyo twumva yuko yoba yarengeye inzego zimukurira cyane. Tukibajije abayaciwe barabitubwira, baravuga ati twarahohotewe, hanyuma turamutumako biro ya conseil communale, turamutumako turamubaza aravyemera, hanyuma turamuha impanuro. Inyuma yaho, inyuma y'indwi zibiri zaho, tuca dusanga yasubiye muri twa tuntu nyene, acaja mu bintu vyo gusatura amatongo, amatwa tuma ko abantu bende gusatwa amatongo turabaza umukuru mutumba nabo bafashanya vuga ati twegwe isatura ry'amatongo nti turimenya tumva ngo yagiye gusatura itongo amatwa bajije atwi ati ego turamutumye twaramutumye ko hanyuma tukaca tumuha amafaranga akavuga ko amafaranga y'ugwagwa twatitse none umuntu amatongo misanzu abantu mu muryango yumvikanye irondera ababanyi bakaheza bakatora abashinga nayo kwa tumba akabwira ati twashaka mututunganirize hanyuma nimba bashimira akabashimira mugabo si chef de zone ya gusatura amatongo kose umujiji muri zone yiwe hanyuma twatubwira ko washoye gusatura yashoye kwagenda kabiri ku iturimwe bamuha 1,000,000 umva hose yagiye kabiri wacu 1,000,000 tubabaye ati none amafaranga yaca kuri iki ati yaca yicara agatekera abantu bakabyeri bakanywa inzoga bakitahira cyasanga rero kumbe yaribagiye akazi yajejwe cy'ibuzonajeje kugenzura zone akasekira mustante muri zone yiwe kakarira mustante kugira ngo biko bitambire bibandanye mugana ntashije gusubira inzego abajije bahari bajeje guca gusatura amatongo ashinaye ku mutumba bahari n'abajeje byabukone bwo mu bucimbiri bwo mu mitumba cy'ibuzone misanzu ari kicyo cy'amustante
twa telefone ino saa kizimana yahora ari umukuru wa zone Nyarurambi kugira ngo agire ico avuga kwibogozwa giwe ariko ntiyashimye kugira ico abivuga ko ishombo mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi Fidel Dantoine Sabimana ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika tujya rusha muri Tanzania aho abaskuti bo mu gihugu cya Uganda batsinze amarushanwa yabahuje n'abagenzi babo bo mu bindi bihugu bine by'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba EAC Uburundi n'ubwa kane urwanda n'urwa gatanu umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduhiye inkuru
Ubaruka bw'abaskuti b'abarundi akamwe minikose nabo bataronse kibanza ca mbere mu mahiganwa bahoramwo ahuze ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko kuri bo igikomeye nuko bahigiye byinshi ikindi bakanerekana akaranga k'igihugu bikamenyekana ko hatavugwa ibibi gusa canke ubwicanyi
Kerekane ibara ryacu mu Burundi bisubiye ihungabane babone yuko mu Burundi hari ibintu byiza kandi bishisha n'amatrapo murabona ingoma murabona impuzu z'abatamburinere imbega n'ibindi abaskuti na message de la paix twigishanya kwakirana n'umwese mu budasabwi kageze kwa mwakira ukamufata hamukamuganiriza nk'umuvukanyi wawe mugabe urubwo butandukane bwacu niho hari nguvu zacu amashugwa aberewe afise amabara dasa
Umwigeme nawe yemeza ko bahigiye gufashanya ibikogwa ndetse bakamenya n'udukogwa turango umwigeme ko mbure bamwe batari bazi gukora
uramenyana kubana n'abandi bantu atawinubana n'uwundi mukavanga amakulture mukagenda mukaramukanya mukamenyerana hari abana bashinga haje usanga aho mpiri babatitekera muganga haye muragenda hamwe mugateka mukamenyana ari nk'ikintu gicafuye mukavuga ati reka umwe yabigire mukagabura ibikogwa pana kubitana ko ukamenya kwibakira bari dushe nambaye toilette ukayija mukonyene
nabagenzi babo abaskuti bari bavuye mu gihugu cy'u Rwanda ni nkuko ubati twarize kwiteza imbere hame no kubana neza nabandi tutababangamiye
aya marushanwa cyambere na mbere yuba ku mubano hagati yacu yuba ku muhano hagati y'ibihugu urabona to twahuriye hano n'ibihugu byinshi nk'urubyiruko kwiadapta mu bintu byose bidufasha kumenya ese ni hehe tuva ni hehe tujya urubyiruko rwahashize tuzika kenshi bishoraga mu biyobyabwenge bakishora mu maraha mabi rero nk'ibi ngibi dufasha kugira ngo umenye ikiza umenye ikintu kwangiza kandi guteza imbere nabashishikariza ko cyane cyane nk'urubyiruko cyangwa se abanyarwanda muri rusange bajye bakora ikintu gituma kibabeshaho mu buryo butajenanye n'abandi cyangwa se mu mibanire myiza
Gakuba Fidel arango y'abaskuti mu Rwanda avuga ko igikomeye muri ayo mahiganwa n'inyigisho ari uko iyo misore n'inkumi yiyubaka ubwabo hanyuma nabo bakubaka ibihugu byabo
iyo tuje kubereka ibindi bintu kubereka ukuntu bagomba kwirwanaho mu buzima busanzwe bagakura bafite discipline bagakura bazi icyo bakora kwiteza imbere ari mwe bwa physique mu gihagararo mu bwenge ibintu byose meze ikintu twakwita iterambere rusange ry'umuntu ibi bifasha gutekereza cyane gutekereza ikintu cyafasha umuntu gusubiza ikibazo afite banihangira umurimo tukamurinda ibyo byose bishukana
abavuye mu gihugu cy'u Buganda niho batahukanye kibanza ca mbere hakurikira igihugu cya Kenya abavuye mu Burundi no mu Rwanda batahukanye ibibanza vya kane na gatanu mu byo bahiganywemo mu kiringo cendwi yose harimo ibijanye no kwirinda indwara zitandukanye nka sida n'izindi zica mu bihimba by'irondoka ibijanye n'inyigisho z'umuhari wabo neze n'inyigisho z'ugukunda ibihugu byabo iruhande ya y'ayo mahiganwa yaramaze iminsi abera yarusha muri Tanzania ubwo rwaruka rwiyamiriza abanyapolitike barukoresha ku nyungu zabo rukabasaba nyabona kubategura imigambi y'iterambere kuko ari bo kazoza k'ibihugu amahigano yo kumwakuza azobera mu gihugu cy'u Buganda cyeklave niyo nkuru yarusha ku bwiju rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Mbega fofa ko ikawusha ushaka kuvuga kutambuye.
None nakonye ushaka ngira iki? Ugira ni rya mbere ndakubona.
Oya shafa fareka kundi umutima ndamusabasi.
Ebana je yoreka kungora nta mwanya nifitiye nibereye ku kazi. Nimba utagira icyo ukora rabuje hahandi nkajya warejo.
Shafofa, basi ndagusabye ke kumaramaza muri aba ba.
Niwe wimaramaza.
Basi twegere hajya hijya ndakubwire.
Ibindi ubwira nibihiga durinde ku byose narenda byiboneye. Ya, mugabo reka ndakumvirize. Ngirugiruje kuntumira.
Kumviza Shafofa? Bijya wabonye. Nta kintu nakimwe kiri hagati yatwe na Mesye Bizoza.
Uwe. Utiki. Urazi kutagira isoni.
Oya Shafofa reka.
Uri kumfata nk'ikirofa je muhungu wa mutama.
Basi mbwira indahiro yariyo yose ushaka ndayirahira.
Indahiro.
Ko wapfuye kumara gusa twicanye gusa. Hamutangura kwikeka ibindi bintu.
Gashareka. None ko mbona wari witeretse amacupa bijya n'ivyagirira abandi banyeshuri bose yigisha.
Umviza je yaranyemere kunyigisha ibiharu
acagura
ngo aranyote tugenda nyigishirize mu kabari.
Hanyuma zijya nzoga wari witeretse nizo zagutuma kumva ibiharuro neza.
Ahubwo ngira wabibonye nabi.
Nta maso afise.
Je yanguriye ku kagusa ariko Gashafofa n'urukundo ngukunda ubona no guhemukira.
Ajya mabizu nayo wowe bitoya akaca gusoma.
Basi ujya mugabo ntihari igihe umpenga afashwe n'ibifu je wahajya naramuhakije.
Kandi
je wabandanira. Nibyo kunyigisha nzote bandabihebeye.
Kurashaka kubandanye ibyo je ntacyo bimbwiye. Imana yarakoze kuba yaranyeretse ukumeze.
Ariko Gashasheri ibyo mbaje gusigura byose ubigije n'ubusa.
Aho wavanywe muhira no kuza kumpenda jewe.
Oya n'ukusukubesha.
Umbiriza ndakubwire.
Mbarira na.
Ibyatwe nawe birarangiye. Bisa nikorera akazi.
Oya Shafofa ndagusavye umbabarire. Ndagukunda cyane Shafo.
Ko kigenda reka kuri amenyo y'abatwinzi. Urabona ingene bakura?
Ngenda tana kimwumbwiye Gashafo.
Reka genda baho
ngaho. Basi twaza gusubira uhejeje akazi. Sibyo none Gasheri?
Ntavyo zigenda ndavyiyumvira. Kandi ntugaruke kundondera ngaho.
Ndagusabye ntuhe bitabonanye Shafo. Ndagutakambiye.
Mama Angela. None se gusuma gusa. Uno munsi wakiriye ko nakaguru. Urabona uguruboho gwose. Mama.
Teka wa muntu.
Hari
uwo bagize amafishi muri buno.
Ne kubera iki?
No kuza turahenda umuntu wa nyene.
Ibyo
guhaga nta bikirimo.
Ariko nawe urakunda guca umwana. Nyambu zosonze jo. Uno munsi yo. Murahaka.
None weho kuri remye utevye nibiki? Nyambugira kugura itabi.
Kugira ngiye ku isoko?
Eh.
Mwe ndiko ndayebayeba kugira ndabe ko bwo kwira.
Mhm.
No musi nabuze na yakacupa ntuze. Sinzi ko harayo ugarukanye ukamo.
Sha. Emwe. Uburabiri.
Ego.
Mugabo rimwe ryo ndari guha.
Mhm.
Uratomboye kuko naringiye kugura nakibuze.
Yego. Aho nyakugira inyuma n'imbere. Niho bavuze iterarenga nta butera ingata. Radzi nyota nari imvise.
Aho kwa nakomeye aho radizo zimudanda hiyo zivuye nukuri ku imana tashoyi
eh
ego
oya musa zafisi chatinya eh yo kuba hukagashura inka atari kuvuye
emwe nawe uramubutsa
eh
ubu uwayiguze ngira zamaze kwishikana muhira emwe kai
erega abana baragoye hanjera nawe mwishwanje atazohava barira kutwabo
kutumara gusa wewe kujya kwihuta guca yimuka wibaza ko ari bisanzwe
eh sanka zari minata yagaburira nk'abana atanguye kuzira misoko
emwe kai
aho kurerera mwene wabo agira tangura kuri kimpfuvu
none gabigabo wewe ko ari wewe urumushinga ntahe kuri uwo mutumba uzokwemera rya abantu rore
erega hanjera biragoye none kwa ruko rusikwa na murumu nawe wibaza ko byoroshye kumubuza
sha
yago
bajabana nabo baracyari bato ngira baramuti
ntabahe ntuzi ko nari mina yari yamukirageje
ha sha ndakubari jenzo ufuma ndondera ndaruzaniye
yego
sishobora kwemera kwivyara minata bihera ndorera
ukurondera inasenge nyene niwe yo mushobora mugabo ari gitara gafata baye mugabo
nipfuja nta muntu arimo abana baraho baramba baje no kuri kwa mu bazohava bakwaruswi nyina yari yarabarondereyesha
eh ndabiri nizire cha muhiriwe yayibagi
eh genda wisororera gacupa
mereze nyakugira
ibya ndebere tuzoba turarorera iyo bijya
changazo tahe fofana ntacho yuko inyuma y'amafaranga sana wachi yarabaye
ega kwitwengera umwana wa mama
yahagenze gute
ahubwo no musi ngira ngo natambuza akagomba
ntumbari
cyane hata fumuza ndagutahano ndihe na makeya ndawe yuko igihe no musi gyopfa
ushaka kumunyenga numpe naye by'amafaranga iho wanje n'umugani
nanuvuye gutashye byiki usigaye mbiga ushaka kumugoroho
wapi mvuye muri entraînement ahatumije championi ikomeye ihuza amashuri urumva nta gahengwe wawe
aho ndumva tugiye kurya kirori kwee ka sha uzove kutatumara amazi gusa
emwe turagowe mana yawe nitwase ndugira tuzoronka iyo duca
ivyo mwovyubahuka
birashika wawe
niyera wewe yoca yiyahura
kwiyahura gusa aguma tubwira ngo ntitumara amazi cangaho ntahane shafofa numva ndushe Iyo moto yawe atari Dorine ntaho ndayijako.
Washa. Dorine kugira ngo azosubire ku moto yawe.
Aho yarahakubesha.
Bizoca kure wa muhungu.
Yagenze gute?
Ubagiye kuzohora dida amaguru nk'abandi.
Huwa. Yagenze gute?
Byagenze gute?
Ugira umuhundi rero ningena gukunda.
Ubizi gute wewe kutari mu mutima wiwe. Reka sha simbe nka wa muririmbye ngo wabatware. Yo amuntu kwaye. Ha.
Uwa, ibyo kuravuga ni bihiga fufu.
Tine biki wano
fufu. Uwa muntu yagutwaye Dorine nindi.
Reka shaje ari nagiye ndamusanga mu kabara ari kumwe na Prof Bizoza.
Ntumbariye.
Bari ko bikubitira za mushikaki.
Ego kweri.
Ego.
Umwana wakobwa nta deka.
Reka shareka.
Bari bicaye babiri.
Kwicara gusa. Mbega utavuga ko n'amabizo waza barashirako. Basha. Je wahanarumiwe.
Hewe gaye. None ubaje Dorine yakubwiye ngo iki?
Atireka share kare
kare. Wasika bakundana na Prof Bizoza.
Eka naramuje jarandahira mugabo Jesse navyeme.
Biragoye
ko. Wewe warabonye mu Prof aza kwigishiriza mu kabare.
Sha. Ibyo bintu ni suspect.
Eka ni ata.
Nokubikurikana hagufi.
Yego.
izo za kumenga ntiyoroshe kubakoko
ahubwo shaje
ya bosco ari kuvyemera
ahubwo shaje okay ndagusaba iki zoza uranda imigendranire ya bizoza na dorine ubacunge kuruyeri
ego sha nzogerageza mugabo nawe we uramfasha uko kenshi mba nibereye ku kabumbu
oya ntugira ubwoba naje we ndamucungishije ijisho sha nsubiye kumufata rimwe gusa
Oya, oya, I can't believe you have to leave. You have to jump on and go to the house. Come on, come on, come
on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come
Kino intamenwa ufisi cyuterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turagiye ku musozo w'aya makuru mbibutse gusa ko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryo mu Rwanda ryafashe icyemezo cyo kujya mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka utaha kandida wabo ni perezida w'ishyaka ryabo nyine Frank Habineza batangaza kandi ko ibyo bazashyira imbere mu byo bazashyira imbere bazihatira guteza imbere demokarasi no kurwanya ubukene bavuga ko bwugarije igihugu maze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Sima Uganda.